Radio His Week America. His Week America ni kwa shirikiano la Radio Mukirundi Mukirundi Mukinyarwanda Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya Shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda butwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu bewa Kaburungu com mwineza nshuti mwese namwe bakundira radio y'Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Onikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukia nilo muri sana chumusi tugiye kuvuga hanini ku matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku munsi wa kabiri itariki 3 y'ukwezi kw'11. Ayo matora nk'uko ubizi yabaye mu gihe isi yose isinzikajwe n'ikiza cya COVID ari nacyo gituma igikorwa cyo gutora cyatanguye kare hakoreshejwe uburyo bwa posta hamwe n'ibibanza bitandukanye abantu bashobora kujyamo gutora mu ntumbero yo kwirinda icyo kiza. Ingaruka zivyo rero zaribonekeje ku munsi wa kabiri aho ijoro ryarangiye uwatsinze ayo matora atamenyekanye kandi no gushika ubu akaba ataramenyekana kubera igikorwa cyo guharura ayo majwi kibandanya. Uyu munsi rero twatumiye bamwe mu Barundi bagize uruhara muri ayo matora hamwe n'abayakurikiranye hafi batari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe na Professeur Deogratias Nkinamira nari i Bujumbura mu Burundi. Muri aho Nkinamira?
Amahoro kabisa, sizi neza cyane, namwe muraho.
Turaho turakomeye, aho byifashe neza?
Yego, hano nzima, hameze neza, n'abakuru atariho bari, amahoro arahari, arahati, arasigaye turahafashe.
Ni byiza cyane rwose. Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Leonce Hakizimana ari mu gisagara cya Chicago, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aho namwe Hakizimana?
Pasha, turi ngaha, turakomeye.
Ni byiza cyane rwose, aho byifashe gute?
Pasha, byifashe neza rwose. Turiko turakurikirana amatora ingene ko aragenda, turinduye nyine ko turawatsinze.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na John Daisy, wewe akaba ari ayowa. Muri aho neza John Daisy?
Yego, turakomeye cyane rwose kandi nta ngorane dufise aho ngeze amaso. N'abariko baratora ndabona yuko barindiranye igishika cyo kuronka ibikwiye mu matora kugira tumenye ugiye kuturongora. Hanyuma ndaramukije n'umuvandimwe duhana urubibe aho muri Chicago ndi Iowa, nawe n'ahantu ushobora gutemberera karara ntashe ni hagufi. Ndamuramukije cyane.
Reka mukiye tugiye gukora ikiganiro, hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko abajejwe ibikorwa vyo kwiyamamaza bashinze urubanza rwo kwitwara basaba ko igikorwa cyo guharura amatora muri Leta ya Michigan cyohagarikwa. Imbere yaho akaba yari yasabye no ko Wisconsin ibiharuro byosubirwamo bagasubira guharura amajwi. Ariko ivyo nivyo tugaruka ko imbere yaho nashaka dutangurire kumushira nahe Nkinahamira Deogratias ari mu Bujumbura mu Burundi. Aya matora n'amatora abantu bose ku isi barikora kwikirana, namwe ndazi ko mu Burundi muri kumara kwikirana cyane rwose. Ayo matora murabona gute mwebwe aho muri mu Burundi?
Ikintu cya mbere ni ukuri no kubwira ni uko aya matora aratangaje cyane. Ibintu byo muri Amerika genda bikunda kubikurikirana muri aho mperuka yo kera naramaze imyaka itari mike 91 na 92 ngabo nari David muri California. Nicyo gituma naramaze ko ndakurikirana uko nari nagerageje kumenya ibyo ari byo. Halo, ikindi cya mbere rero ni ukubwira ni ukuri aya matora ndatanzwe kandi ndahuriye n'ayandi yose yabaye kuva imyaka hasi ndabona urabona nk'ubu baravuga neza yuko hitabye abantu benshi cyane kubera habaye imigrande mobilizasiyo icyo gasaba z'abafana de repubulike de demokrati abatoye padeniyeri mu 2016 bari 750 miliyoni z'amerikani none ubu muri 2020 hatoye abarenga 250 miliyoni c'est presque le double.
Nukuvuga ko ariho abatari bashaka imyaka gutora bashoboye gutora eka n'abantu amatora ataco arabwiye ariko babonye ko bubikenewe
yego babonye ko bikenewe bara nuko nyine hari babonye ko bubikenewe kugira ngo barabe kundo ba departage kugira ngo babatandukanye kuko iyi kampanye ni barashimye ibintu byo kuregana ibintu byinshi cyane kuko ntibabonana barangana ibidasanzwe kandi baragirizanye ibintu byinshi hari rero umwe wese utegereza kumira abantu kugira ngo barahe ku ndobo zo gutora hari rero muri aya matora mugabo hari ikintu kanini gitangaje kintangaje gusumba ni uko n'abatoye batoye kare bari benshi cyane ariko bahora batora barira amatwi yose urumva n'abava hanze barabaye benshi ni ukuvuga ko bose babaye interese urabona izi amerikani ubwiye barabaye interese ubwo ni uko batangiye kuvuga ngo harimo abo bavuze ariko ikintu rero ni ukubwira ariko biratanga ikintu kiriko kirasokoroka mbona cyo ni cyabyononye ni uko dansesa babaye ubije guhagarika guharura amatora z'ijoro atarananirwa he
icyo kibazo cy'amatora kaci harurwa ry'amatora ryabaye rihagarikwa reka tukigaruka ku kanya ariko tubanze tubaze n'umushinahe John Ndayizeye nawe nyine atubwire ukuntu abona ayo matora kandi igikorwa cyo guharura nk'uko muzi mu bisanzwe umunsi wa mbere w'amatora torite kure uwatsinze amatora yahora amenyekana John ibintu bisanzwe byabatangaje muri aya matora muri iki gihe n'ibi
ekome mu bisanzwe ibintu bisa n'ibyadutangaje ejo niho twari twiteze yuko turara tumenye uwatsinze amatora ariko ntibyabaye ntibanabitangaje ariko kugeza kuri uno mwanya nk'abantu dutera duhanahana inkuru baravuga ati ni kubera iki kica cya corona cyatumye abantu benshi batora hakiri kare bakoresheje impapuro urabona ko twari dusanzwe tumenyereye dutora bigenda electronic bikagendaho naho amajwi akaca harugwa automatic ariko ubu siko bimeze ni ukuvuga benshi n'ubu baravuga ati yuko amajwi akirindiriwe kugira ashike aho bajeshwe kuyaharurira rero urabona yuko ubu hariho ibintu bitangaje cyane rwose ikindi nacyo kandi urabona yuko nk'uno munsi turiko turabazanya twege nk'abafurika cyangwa abenegihugu ati bimeze gute baravuga ati kwege kweri turarindiriye nk'uko namwe murindiriye urumva twese turabazanya nta wuzi icabifatiriye nta wuzi biriko birabandanya hanyuma rero ibiriko biracanacana kubu undiko ndabona nuko Trump aravuga yuko natatsinda aca yitwarira demokrasi yuko yibwe amajwi natwe tugaca twibaza ati none ko twege dusanzwe tumenyereye Afurika ariho honyine umuntu yitwara yibwa amajwi hano hoho aharugwa kicyambere
none ga John Ndayizeye mwebwe mwatoreye umutwibutse bwa mirambe
jewe natoye mu ntango y'indwi ihetse hari ku wa mbere iyi ndwi ihetse
ibintu birikoresha ku mwari mwibaje ko byoshobora gushika
twebwe twari tuzi yuko ari ibintu nyine bya kijyambere nk'uko tumenyereye turi mu gihugu giteye imbere yuko ibintu bizoca biharugwa automatike nk'uko nyine twari tubyiteze ariko siko turiko turabibona uko turiko turabibona harimo ibintu biriko biratera amakenga kandi n'abanyagihugu benshi ubu ni ukubwira yuko ibyo bari biteze batakibyiteze kuko nihagira uwutsindwa hazobonekamo ibintu byivange ibya by'ibintu biza bicokoza umugambo nuriya urumva rero birimo amahenyu
yego namwe rero wose hakizimana namwe mwaratoye ubwa mbere na mbere mutubwire mwatoye ryari
aya twese twari imbere arezo imusha twaratoye twari twarungitse mu mutwari ndetse hakiri kare twarabona yuko tutoja ku murongo n'iki cyiza cyateye
none mwebwe ayo matora mubibona gute nk'uko twabivuze mu ntango ibitigiri eka hari ibitigiri bikorashikizwa uyu mugabo harimo n'intara zitarashikiza ibyo bitigiri bikaba biva ku mvo twavuze abantu batoye bakoresheje poste eka abantu batoye imbere ayo majwi yose akaba akiri ko araharugwa uye mu watsinda batatarambe uboneka ku munsi ugira kabiri kandi gushika ubu n'ubu bitaramenyekana uzotsinda wewe mwavyakiriye gute aho muri mushikago
njye nibaza ko byose ari ibintu bisanzwe urandi ko bishobora kugenda ingorane yabaye mu ntango no kubera ko kubera iki kiza hari abantu benshi barongitse amatora yakiri kare ayo matora rero n'ubu ntaregerana yose ngo bayaharure hanyegira kabiri ni ukubera n'abantu ibimenyeshamakuru byinshi byari bizi yuko abademokrati bazotora nibyo bari bategekanije amapfuruzi yose baho ku buryo abantu rero mu mutwe iwabo bari bazi yuko abademokrati batsinda atangorane ubu barabonye ko bitari kubigenda uko bigasha bituma abantu babi bagira ubwoba mugabo nibaza yuko auravya maeta asigaye kwa matora ariko barahiganwa ibiharo biregeranye rwose ku buryo abantu barasha bagira ubwoba bavuga ati none ga Trump agira asubirasore ubwo turabyo babikomeraja n'ukuri nibaza ko ari ibintu bisanzwe niyo Trump yavuga ko basubiramo kwaburana nta kibazo azobazosoramo batore hama uwotsindatsinde nibaza ko atangora nizoba
Professor De Gracias Ntihamira ku bwanyu mubirabira kure ikintu cyo bagiteye amakenga n'iki
Jela bituma nibaza ko hari amakenga nuko bose bari kekanye yuko bashobora kwibwa aba demokrasi aba republika barabyiketse kandi hari ikintu kimwe gituma umuntu agira n'amakenga ni uko amahitamo amwe yatanguye guharura amavota korespondanse bo muri Florida niyo bahereye ko ari matsura guharura ayandi hakaba n'ahandi barindiriye kugezaho bavuye bavuga bati ahubwo turindire n'izindi zitaraza urumva ibidufata amategeko ariyo muri amerika kugira ngo bavuge aho amabiriti biza gushikira kuko zashyitse zarasize ntawe ugeriza zose zirashobora kutaza zose so defide nakamenya itariki yariyo
ariho
bituma mvuga ni ntakamaro
mu maleta atandukanye yarashyizeho eka yarahabishyize ahabona yaratanze amakuru yerekeye ukuntu amabiriti ari gutora azoshikira n'igihe azokwemerwa n'igihe atazokwemerwa
yose ikintu kigoye ngaho muri amerika ni uko leta yose ifite amategeko yayo itarategeka ikibazo gishobora kandi bashobora gufata ingingo zitandukanye aho rero n'ubusanga hariho akantu gahaze batoye kuko nta kintu inike peutetre bikaba bimaze kubaho n'urwa federasi ibobwira babwira batigenda ati ibyo ari byo byose akasura nosiyene kuko kiriyembosa ni uko amfite amatora aba kandi abantu bagaheza bakizigira inzego ziza kuyakurikirana ego ingorane rero ihari urabona nk'ubu ahandi hose hariho baramaze gutora ariko hariho ama icyo bitwa icyo bita two states ni kuri indwi zisigaye baravuga ko Trump ari imbere muri zitanu zazo donda yari rero imisiga ikihagarika ngo yitware akaba na rero na Pennsylvania yari nawe yari antes mugabo barahagaze guharura nijoro naho nyine muri Michigan hanyuma aravuga no muri Wisconsin kwinahanze tuzure sibike ikintu nibaza kiri emvotawuro ni uko akora kugira ngo abasitwaye amerika bagire confiance dans le vote bizarikanwe no kwandika ko hariho ikindi kintu bita ngo score card gira gihindura rezone ziri mu magize algoritme guhindura rezone ziri mu makompyuta ibyo byose urabona ko bitwaye bakwita gusubira kubisubira mu gihe barahare ukuntu bimeze no gusubiramo gutora barabisubiramo ndaguhereze rero akantu gatoyi urabona baravuga neza ko Trump yamaze kuganya na Texas na Florida na Ohio donc aho hariho deja ibyo bitwara izindi mvuga ngo ibizama naze ngo afite Arizona gusa nyamaze kumenya ko yatsinzwe izo nzizire ntizamenyekana afite amamishiga Pennsylvania Wisconsin ko urabona cyane kuba nta wifara kugamba ati gukora cyane ntabwo ushobora gutanga mentu ikatigiye kugira narize arase izere izere zarahe ariko ikindi umuntu yavuga ni uko kamena harimo ingorane kubona rero amerika ifite ingorane iranyitiranya amajwi iharura amajwi ariko ariko abatwizire ko rero atugira muri demokarasi iraduha amateze iratubabaza cyane urabona ni ukuri njyewe namaze ko ndasoma cyane ingorane zihari urabona nka la mort de George Floyd amaze Floyd yarasanzwe n'ikintu byacyo byo kudekiza byo kudekiza ingo yayo yego batangira kudekiza mugabo ce n'était pas des noirs qui décidaient. Une grande partie par la veille. La preuve en est que, par exemple, la Floride, où il y a beaucoup de Latinos, les Latinos battent les femmes. Donc, l'électorat rôle Amérique. Uko dukubere uko dukino abantu
kibazo cha cinjane za moko eka no ni kibazo nacho nyene tuba tugaruka ko ariko nashaka n'ushye ntare wonse kizimana nawe nyene atubyire niba muri iki gihe mwihweje kuntu bizifashe muri amatora niba ho bahari you know amakenga mufisi
oya na makenga na make ya hobo kuko muri Amerika amahita niyo atunga matora yo muri yo eta imwe yose amateka ku bafisa aratomwa yose iyo agize ubufizi ikibazo mu bari ko baritoza araheza akaraba hariho personaje bagira hamwe bacibasuramo gutora niyo umwe yobona yuko adashimye baraheza bakabatunganiza basuramo bagatora nta ngorane n'imwe bapfa kenshi bitera ingorane iyo hagiye nk'ukore batangwe kubisha umwe akatera urwama cyane kurusha uyundi mugabo naho nyene igihe araheza agakurikiza amategeko kuko nicyo tumaze gufite amategeko ngaha
muri kumvuga rero ko kubera leta z'ubumwe z'amerika zifite amategeko atomoye ibintu abantu bafite ko amakenga bisa n'ibidashobora kubaho ishize kwiba amajwi n'ibindi
yego cyane rwose nibyo ntibishobora kuba ngaha dusaba amategeko nicyo abantu urambye nk'abantu bari barakurikira amategeko imigambwe yose niyo ibihari itandukanye ziri hari ni kubera nko kwa Trump atera urwamo cyane akabari abanyamanywa rero ngo atera urwamo mugabo abatekinisiye abantu bakora akazi ko guharura amatora abatoye babandanya bakora hageze ingorane bafise bashyize imbere yiwe yabashinga nawe bakabiraba ko ari uko bimeze hama ubutsinzi agatsinda ni uko bizogenda haba iza Michigan cyangwa Wisconsin n'ahandi hose tuzocinda tubitora hawe birateye ingorane gatoyi kubera uraba amajwi yegeranye cyane kandi nka Trump asanga aterwamo cyane rwose mugabo fendese kuzosanga ari ibiharuro aribyo bikora bizokora vrimas nta ngorane ndabibonamwo haba icyo cyanyu hirya y'ejo tuzomenya uwatsinze azoja mu mace bazoheze ayitware hama baharure neza izo ndabi ko bizogenda neza
jone ndayizeye ibiharuro biri gushika byanyuma bitaratangazwa eka imanza turi ko twumva zishobora gushingwa eka imari zo kugira ngo ibiharuro bisubire gusubirwamwo ibyo bintu byoba gutaye amakenga
yego biranteye amakenga cyane rwose impamvu bintera amakenga urabona nk'ubu ejo ndaba amakuru kuri televiziyo ya CNN bariko barerekana yuko muri New York, Washington kandi intara zegeranye aho hantu yuko bariko baratsibira mu maduka ariko arashikwa ko imbaho n'amabanki amwamwe asa nayugawe icyo ni ikimenyetso yuko muri aya matora hagati y'izi y'aya mashyaka abiri ahanganye yuko uzotsinda cyangwa uzotsindwa hazovamo imvururu icyo ni ikintu cya mbere kintera amakenga ikigira kabiri biriko biragorana yuko tumenya amajwi cyangwa abanyagihugu bamenya amajwi ikindi nacyo kandi murabona yuko hariho urundi rugero rw'aba afrikani b'abanyagihugu ba kera cyo baje nk'inyagano urabona yuko mu iyo minsi hese hariho imvururu zabo kandi ubu babihanganye igishika kugira ngo bamenye uwuzotsinda ninde uwuzotsindwa ninde kandi aho hariho amakenga akomeye ku buryo impera n'imperuka yabyo hashobora kuvamo ubugwaneza canke hakavamwo ububi. Ni ukuvuga rero kome nk'uko mugenzanje waho muri Chicago yabivuze, amategeko arakora icyo tugishimira Imana ko akora kandi yubahirizwa. Ariko n'ahari uko urabona yuko impande zose uko ari zibiri, ubu nka tuvugenda guhakaroreraho mbaye jendeke gutanga akaruro k'ahandi, ico nashobora kugenda ahantu kuri moro yo muri indi moro hano muri Iowa, amabarabara yari yugaritswe n'abashigikiye Donald Trump. Nta muntu yashobora kurengana ko n'akarore kantera amakenga muri aya matora.
Emotion hehe deyo gracias nahamira mwavuze ikibazo cha cy'igikorwa cyo guharura amajwi cyahagaritswe na Pennsylvania. Ibyo muyiha isiguro nk'ikwani
je mu by'ukuri hariho kuntu ibintu bishobora gutuma umuntu ahagarika amatora. Ugiye ni kubera abantu barushe batashobora kubandanya, ugiye ni kubera ibyo bantu bakoresha mu guharura atagihari bivuze bagira bati hari ikintu kibuze tukirindiye kizogeje kuko amabilete ahari ntacyo budakuyaharura n'abandi bahora bahorotswa amasaha arenga cyane. Mugabo ikibabaje ni uko bavuga nimugiye nk'ibyo nsomurabona ndino mugabo ndarunze inkuru nyinshi cyane kandi ziba hiyo, ni uko abantu bose bahagaritse ni uko hari umwe yari imbere mugabo akaba hatwarwa n'uwo batasangiye umuganda udasangiye ukote politiki kumba sitamba problemu mudar jo quando esiste vedete se tutti di dite allora purtroppo è che viene vagano e amne ma quando si duharura abba avanti a si duharura da tre panda e da non è stata decisa e la macchina mudavo a ma la macchina quindi non gli va ma che con il cliente voi cuco mamma de cubuga sto qua con la manta e a chi viene va di dove cuco ogni lugar a vale delle pigone assemble a college da buca uno invece ha visto la democrata ha visto le poche cose del 500 buca ma gli hanno valigi di vino viene valigi di vino ma la mia ha visto avanti la buca con la buca vostra lascia di hanno cuco va di fare alinde kusura ku kubura na Buhari donc ibindi bintu byose se anote yena ba yena ba tayere bika cyane no kora na ndu banza cyane no gukira cyane mishigan na bandi bazushima se se manda bandi bagire kandi bavuze yuko biteguye yuko sand azuhava yitwara muri ku supreme ikiye maze kwitegura ku hulumi ikiye maze kwitegura ku hulumi na bavuze bati nacyo bitubandanye tubura bijyaje byose. Alors nako data manje ubu bize bize kuburana atambura urugizo n'ingo zonone bana ngo uyu mwana wacu agize ati baramaze gushyira ku mbaho ku madirishya radi umwe bahora bagira haje nacyavuga ngi urumva benshi bariteguye bari bari kwashyira ku ngora
tugaruke kuri mwegere wose Hakizimana mushe nta dewa dugasiya sana nkina mira vuze ikibazo gihambaye cyane gose ka cyigikorwa cyo guhara amatora cyahagaritswe mu maleta amwamwe mu kubganyu umutegetsi twari ntara ari mu gambo tandukanye n'uwo ari mu wundi mugambwe arashaka kuhagarika icyo gikorwa ibyo arire kuri ino mategeko cyangwa ibintu bidashoboka gato cyangwa nka sekretari leta muri iyo ntara ari mugambwe arashaka kufata ingingo ngo nuko izo ngingo zoheza umugambwe wiwe.
Oya agenda bikunda duhindi nta itanimwe ngaho ishobora kugira ibintu nk'ibyo ibyo bagize guhagarika kubera nyine byerekeye abakozi bafite uko bangana mugo ni guhagarika gusa nk'uko bahagaritse saa sita y'ijoro hama bagashaka ibyo byarabaye kugira abakozi baruhuke badafite abakozi benshi badafite uburyo bwinshi kugira bahagarika gatoyi barageze muri aho bari kubaratora aho bari kubarateranya amajwi hama uno munsi mu gatondo sizo zimate bashatura babandanya ibyo ni ibintu bisanzwe mugabo urumva nk'abandi bashaka bayitara rumengo bahagaritse none basura gucogwa oya umuntu wese yatoye ijwi ryiwe rizoharukwa rizofata igihe mugabo bazukurikiza amategeko ijwi ryose rihari ubwo nko byategerezwa nibahagaritse nibaza ko yabaye confusion kubera bumvise mengo ngo ngo secretary amaze kwagaritse ngo kwa majwi oya bahagaritse kubera abantu baruke gatoya ko abantu bari kwarafasha ntibarembwa n'abantu babagira neza batabwira bahari bafashe kwa majwi bumva rero ko bafashe akaruhuko saa sita y'ijoro bagaca babandanya mu gatondo sizoe di mati ni wazo kwa lisiwe na lisangu nungu nisiwe wa chari kuwa lato wale kuwa laharu la imajwi ni wazo yuko mumeza kusa change mumeza wazo heza waka heza kuharu ura nungu nisiwe ni wazo kwa lisiwe nisiwe kurisho kwa lisiwe mbuzo ni niyo vya hapu
ya zima
kanu wa shoko na sabutiri ya mungu chemeza
nego
Trump ya la ni vya shaka kugira ngo amajwi y'abademokrata ariko arazana ahagarike kuza mugabo mu mategeko ya Amerika cyangwa nta isa n'imwe irekura y'umuntu ahagarika kuharura amajwi ibyo ntibizoba
kandi abategetsi b'umuntu zitandukanye mu maresi zitandukanye bamaze gutangaza ko amajwi yose yarungitswe azoharurwa keretse aho nka za sentare zatanze amategeko ikiringo cya nyuma kugira ngo ayo majwi yarungitswe mu maposte abe yashyitse tu gabutse namwe kuri mwebwe John Ndayizeye hari amakenga mufite ku bintu bishobora kuba byarashitse hirya nino ugasanga igikorwa cyo guharura amatora kirahagaritswe mu kanya gatoya cyangwa ikazobandanywa uke
oya hano muri ayo wa uko nkurikirana amakuru umunsi ku munsi ntabyo ndumva nawe ndabibona ntawe ndabyumva n'umuntu abimbwira ariko nk'uko mugenzanje aho muri Chicago abivuze ndumva yuko iryo tegeko ritariho kandi ritokurikizwa kome ndabyemera yuko intara uko zingana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho intara usanga zifite amategeko atandukanye kandi afata ingingo zitandukanye ariko sinitera yuko ayo mategeko yoba afatikwako kugira ngo habe abakozi baba bashinzwe guharura amajwi ngo bahagarikwe cyangwa ngo bahakari
cyo akatsi cyo cyose no byemera nta n'icyo no banarumvise no bambeshe professor ha yugase n'amira mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abashingwa manza benshi b'umurengera ku mpande zose bishobora no kugira ingaruka ku bihano bya nyuma by'ayo matora ku bwanyu byavuye mu matora bizomenyekana vuba umuntu yihweje izo manza zose ziko zirashingwa
iyo muri sanswe ijyanye na matora byarabanje kuva ku munsi mu gitondo cyane kuba cyabonekeje yaba bashyize amategeko bakoresha hamwe kandi banaganira amajwi yose yacu bakayasaza bakayareka kuko umunsi w'itora niyo tubana banza ibintu bijya pre kandi mu rakati rusange akamara kukubirindira nuko bashyiraho itegeko bakareka kubirindira kuko abatoye par correspondance babirungitse kare kandi ntawe sinunda uza ngo indifinima ntuza barindire indifinima yombi fometserano nibaza rero yuko nuko Trump yatangiye kwitwara uyu munsi bonyine ubwabo bari bavuze yuko azoburanya la Cour Supreme yaja kuvuga yuko azoha ndumva azoza kwitwara akabijyana muri Cour Supreme aca avuga yuko rizavuka abandi bazoze icyo nibaza rero hagiye n'ibyo abavuka uzazi ingene ibintu bimeze urubanza rushinzwe rumvirizwa hanyuma rugacibwa urabona hariho imanza zishobora kubanza on vo de leta kandi akazuza urubanza rwanyuma rushika on vo sora kuzikeni urabyumva aho bose n'abavoka baza kumviriza hanyuma bagatanga ibyingiro byabo bagatanga ibirego kandi bagatanga ibireguro urumva n'ibintu bishobora gufata umwanya nibaza ko ayo matora agenwe abavoka ndashobora ndashobora kuvuga ngo nzohera muri iyi ngingo cyangwa iyi ngingo nziza birashobora gutera kubera ibyo bintu byose bidakwiye kugira ibyo bintu bakora ndetse nibaza rero mugabo yuko gasanzwe se konseye se regire n'aho bangana arakwiye kuza hamwe kugira ngo ndapfa kuza hamwe umuntu wese arakwiye kuba ndakorera intebe z'abanyeri intebe zitazi ari yo ya mbere hanyuma umwe wese akarara iby'ukuri kuko muri leta zose umwe wese arazikura ngo ahagaze arabona ingene batoye soretse ko bavuga ko bashyira muri ubu masinya amaretirisi y'ubuhindure bindi kuko nta muntu n'umwe atazi ko ahantu yasibirije atabwiza kwakira noneho la grande vérité ni kuri la grande première nuvuga ko akwiye gushimira nuko abanyamerika babwiye gushobora ku bwinshi ku buryo ari bwo bwa kimaro duhuriye abahora bagenda sasa ibyo makeshusho dufite agenda kandi rero leta zaba zishyirikana ubureshwa n'Amerika
mushe ntare wonsa hakizimana ku bwanyu izyavuye matora izomenyekana buba umuntu yihweje izo manda zose eka n'amakuru ariko yatangazwa eka n'ibiharuro bitashikirizwa gushikubu ya
urabyi hariho biriko biraza bigenesha urabyi hariho ibisigaye bikuru Wisconsin na Michigan zomenyekana kuba cyane izo zimaze kumenyekana hama Nevada niyo ikajamo izo zitatu zirashobora gusha zituma niba aza nko kuri Biden wa automatiki mazoca longa desa amajana abiri na mirongo irindwi azobakwiye guhera atsinde hama iyindi isigaye naho yofata igihe kirekire hamwe izo zitatu zoja kwa Biden nibaza ko Trump amaze kubona aho ayoburana azoburana mugabo heza bikamugora yuko abandanya adakaza hama mugabo ibyo byose naho byofata igihe ni uko abanyagihugu bakumva bakwiye kumva yuko hari amategeko kandi azokurikizwa kandi amajwi yose bazoyaharura hama utsindatsinde naho bizomenekana hejuru ushamwe ntacu nibaza yuko Amerika igumeza ikora inzego zigume zikora tuzobimenyaho tubimenyeho kimugabo ndazi ko abantu bashaka kubabimenya uno munsi canke ejo hahise ariko nibaza yuko nuko abantu bitonda kumenya yuko abariko barakora amategeko ariko arakurikiza hanyuma tuzoheza tumenye uwatsi yukuru nuko berekana ko yatsinze biciye mu mategeko atakuba ku gihemu
John Ndayizeye ku bwanyu izova muri ayo matora bishobora kumenyekana mu minsi ya vuba uyu munsi ku mugoroba ejo hirya y'ejo muri iyi minsi ya vuba
jewe ku bwanje uko ndabibona novuga ngo nuno munsi cyangwa ngo n'ejo kuko niba hanze ry'amakuru baravuze yuko bishobora gufata indwi imwe indwi zibiri iminsi itandukanye nk'uko babivuga urumva sinobyemeza yuko bishobora kuboneka uno munsi gusa jewe nizera yuko abanyagihugu nkaba twege turindiranye igishika utsinda ko ariho kuko urazi utsinze niwe tukurikira niwe dutwara nitwomuhakana ariko umwanya turiko turabona biriko biratwara ni rya mbere mu mateka yanje kuva ninje mu iki gihugu ndamaze imyaka myinshi irenga 25 ni rya mbere mbonye nkurikirana amateka y'amatora bibaye nk'uku ni ibintu biriko bikurikiranwa n'abantu benshi nabo nyene bariko bariyumvira ikibazo boronkere inyishu nk'uko natwe turiko turabazwa na wewe umumenyeshamakuru
Professor Deogracias Inamira hari ijambo mwashikirije rikomeye cyane rwose rivuga ko guhakana amatora atari cyanjye impari ziza cyanjye abategetsi bagiranya ibintu byinshi mu gihe cyo kwiyamamaza ari ibintu bitari bisanzwe muri politiki yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwanyu ibyo bishe izihe ngaruka
ingaruka cyane kuko urazi ibyo bagiritanya n'ibintu bikomeye cyane ibintu bikomeye cyane rwose zimwe ibyo biramaze kubona mu majoro n'abajurnalisti bandika bavuga urabona nka Trump mwagize ko ngo atatanze amakuru yuko ngo uba yaragize bijya bindi by'ibisandari cyane asirimase kera hanyuma bakavuga n'ibindi wa miliyoni zinzu yoroshye birimo ku muntu yifuza indamutwari ya Amerika aya muryango undi nawe baramwangiriza cyane cyane ibintu byerekeye Abashinwa yo que la collision entre le Parti démocrate et le PCC c'est un absolument fascinant nibwo bakamwagiriza n'ibindi byerekeye n'isosiyete yitwa Misura iri muri Ukraine aho rero hakaba harimo son fils Parente donc ibyo ni ibintu byandikwa babwiye n'ibintu bisoma kandi umuntu wese ashobora kubonera Kayironga hanyuma basabwe yuko ibyo birimo n'ibintu byatera ingwano ibihugu bimwe bimwe kugira ngo basore ku ukuntu bagura abana donc amwe izo dosiye rugambe dosiye kora pedofili ikomeye cyane iri demokratikima abantu bose bo nibwo mondiyali irimo legisitware detinere iyo turi de vire izingira mwarapinse sinzi ko babyandikiye iwanyu mugabo ino hariyo abantu batandukanye namwe tukabisoma alors urumva nk'amakosa nagirijana harimo n'ayashyize urubanza rw'ubukungu ngo tutambe demage yuko abakuru bitoza gutwara Amerika kashira kwenye kundi kwa kwa jenga ya sivi nungizi ipia mwela kabuka ni meze preu sabwe on a publié même aussi qu'il y a plus de 180 000 affiliés qui sont déjà acheminés chez les affiliés. C'est bien qu'il y a un petit peu. Il y a des enquêtes d'arrêt, il y a des affiliés, il y a des manifestations financières, il y a des affiliés. Nous sommes là, il y a un petit peu. Il y a un petit peu de preuves. Mais j'ai l'air qu'il y a des affiliés. De toute façon, nous, c'est aussi vrai que la victime de la famille. Il y a tout le monde qui va être. Nous autres, on va voir casa kabone ati kugira ibyo se bamagiriza cyose na kazi n'ufiente pole kuko izuri hari kandi umva n'amwe bose tukire azaba bise de dossier abishira ku itokorona akavuga ati ni bibaye ni bibi se proje ni 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 kandi igitama ari aheje baravuga bati iyo izo vuzigwaye asigara ubwatsi bwo bahonyera bo azigwa nyare ese kuke ni bade yuko se tibia ujuru. Il faut absolument que je me ou bien, parce que si on a un peu de temps, on a un peu de temps. Mas o Real Madrid tem 270, tem que fazer 270, tem mais um. Nunca vou deixar de ter nas jogos de longa. Vou deixar de ter vários. Está guio, ele deixa bem. Ele se vem, está guio, ele se fez. Está para deixar bom, sim. A única coisa, vale a pena. A nossa carne é livre. Isso continua, isso continua. Resumindo, ele não é tão bem daí. Então, o que ele é, não é isso? Eu vou falar, o mundo está virado já. Ele tem que ir para o lugar. O lugar que ele está comandando, ele acha. Não tirou onde. Rezima daire kirundi nikuraba ko kugereza kubona ibintu ngene bimeze kuko n'ukuri ibintu ndi bisanzwe kandi ndi ndi direkter onaga ndi 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 ndi
ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi umushyana he ndibashya sinamira abivuze mu kivuga ko iki cyacuka kirashaka kugira ingaruka mbi kuri demokrasi muri Amerika.
Ya se bizi y'abantu bameze nk'abashaka gusubiranamo abakirekeye amatora mugabo urabye la politiki amerika nuko yamimeze ndibuka mu bihumbi bibiri nawe nyine byamugendeye gutyo ntibyari bisa neza na gatoyi urabona yuko abantu prima bashatse gucanamo rwose mugabo uko iminsi hera tumaze gutoroba perezida uko iminsi hera niko duheza tukasubira tukabona yuko ubuzima bubandanya mugabo sinavuga ko ari byiza biriko tubira bo buku ariko nibaza nk'ikuru nuko mu nyuma abantu bamaze gushobora kubandanya ubuzima bwabo watwaye nawe nyine agatangura kwerekana yuko ari atwara abanyamerika bose adatwara bamushigikiye gusa ubuzima buraza kubandanya na cyane cyane byose mu gihe umuntu amaze yuko yabo watsinzwe akamenya yuko amategeko ahari bwirakurikizwe njye niraza kwicara icyo gikuru hamwe isigaye si byiza mu nyitagwaye icyo ntoyi kubona abantu bamwe batangura kuvuga yuko bamwe biribwe abandi biribwe si byiza mugabo sinabaza kuyoba ikintu kivuga yuko amerika ubuzima bushaka bumera nk'uwahagaze oya n'ibintu biba muri politiki amerikane mu kahise byarabaye birabaye kandi bizobandanya bibane ngira niyo demokarasi yo muri amerika itandukanye n'ibindi bihugu uko ahandi usanga umengo umwe amaze kuvuga ko atsinze rimwe rimwe hajyamo ingufu ubona nta na kimwe avuga imwe umuntu aravuga ibyo ashaka byose akanatukana mugabo mu nyuma byose byaheze araheza agakurikiza amategeko ahamara kuriza n'abatsinze
John ndayizeye icuka kibi eka impari zihari mu gihe zerekeye amatora mwebwe muzivuga ku iki ingaruka zazo zabarize
ingaruka zabyo ziribonekeza nta wurinda kubirondeze kure kuko nk'ubu turiko turasubiza amaso inyuma president Donald Trump na Joe Biden bahanganye baragiritsanye ikintu gikomeye cyane rwose nk'ubu nk'akarorero Joe Biden yagirije perezida yuko atashize ububasha bwo gukingira abanyagihugu kuri coronavirus yirikirategetse nganda hano muri iki gihugu ico ni kintu gihambaye cyane ikigira kabiri kandi gishobora kuzana icuka kibi nuko President Donald Trump kandi nawe nyene mu bisanzwe jewe novuka yuko sinzi murantunga sindi umu protike sindi nuri muri protike nta naho duhuriye ko je ndugusibira asanzwe umunyagihugu asanzwe ntora mu bandi na nta nyungu nimwe mfise yo gutorera hejuru mu byubahiro bikomeye jewe ndimo ariko nkuko niko ndabivuga ubu aho icuka kibi gishobora guturuka kandi ari naho hari bibazo na Amerika ikeneye kwiyumvira ngiki nuko muri kahise kumu prezida wacu yariko arashikiriza ingingo ni nacyo Joe Biden ariko ndiko mvuga ibyo mbona mu makuru si jewe ndiko ndabivuga urabona yuko yari karavuga bibonekana yu amwagiriza yuko atiyumvira imbere y'ugusohora ijambo nyamukuru ry'icashatse kuvuga no kuvuga vugiraho ico ni kintu ca mbere gishobora kuzana icuka kibi ikigira kabiri nuko muri Amerika tutunzwe n'abantu bava hanze muri kaisa abantu numvise harimo professeur ndibaza yo yarize ibihu historia yo hanze arazi kaisa kiki gihugu itunzwe n'imvamahanga mugabo Joe Biden avuga yuko Trump President Trump atitaho abimukira ico ni kindi kigira kabiri gishobora kuzana icuka kibi ari naco gituma nuno munsi nipfanye n'ibiheruka kuba kandi kiri hagufi turabira hagufi murabona yuko abirabure tuvuge nguriya yiciwe muri Minnesota bityo bintu byarashwashwabuye abanyamerika cyane kose ico naco nyene kiri mu kindi kigira gatatu gishobora kuzana imvururu kigihugu ivyo vyose n'ibintu bishobora kupfamwo imbarutso yo kuzana ibintu by'imvururu muri iki gihugu muri aya matora
Professor Harald Gracias Namira ari intwashikirije mu mvuga cyane cyane ibiriko biraba ngaha muri Amerika nkuko twabivuze n'aya matora nubwa mbere haba aya matora ameze gutya usanga nkuko mwabivuze igihe cyo kwiyamamaza kirangwa n'amajambo akarishi abanyapolitiki bariko barahiganwa bagiranya eka uruhagara ruhagaze ku ndyane z'amoko n'icyo kiza cya corona ariko muri iki gihe kandi ubirabira hanze ijana ibintu imari mu matora n'ibintu bitari bimenyerewe muri Amerika ishusho biha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni hehe buki
reka ni kuri uvuga ibintu kubiri abandi baba bakitse n'inda kuzwara Trump yarwaye n'aba mati dengwe na marjere pandemi tuzi ko yakisabye ko izo pandemi ndetse tunbona na akisabye pa komita so donko la pandemi yarwaye acha agenda muri hospitali ministeri ya maze yo katujuru akakana buga ko yakize ko hari umuti ushobora kuyivura kana bivuga sase zipatiga ye zive pati dimo principal muri kampanye ye ku muti uhazi bon ibyo iranuka ko izavuye Wuhan mu Bushinwa ni le propriete de laboratoire na le propriete de brevet na bandi zose murabi zimara kwinjiza cyane kandi ishobora kugaragaza ibyo mugiye kuvuga ndahandi nuko icuka kibi twebwe ndabise kuri kumwe wese adefanda ikintu peut-être que des intérêts yiba mushigikiye ari mugasanga bamwe baracane iruhande kuri kuki iruhande kuri nize rero babaza n'abantu basura kwinjira ati ndori mu mbiya kuri nyinshi nona iriya kezo kibi twe dufite basikire bitandanze bitandanze gihari ujumbi nkunda yashobora kuvuga ati iki kintu uyu muntu ndamutora kubera selma ari umudemokrati bakavuga ati umudemokrati nawe umutora ari mu makosa yazaza amakosa ya naye naye bakamukamuca hirya ntibyaje kuvuga ekute iyo akenshi ni histoire de grand patron de fer yamaze pasipatimene utubwe New York yasezeho kuri bide ekimere kiri ari interiyeri ya New York andubita ngo buri pizza gate donc au niveau de New York. Tout ça, ce sont des trucs, vous direz déjà, en fait, dans la presse internationale, quand des bougas de personnes à Mazinaïla. Israël, bien sûr, nous, il y a des choses à Ramia, quand il y a quoi, n'y a rien à dire à la chose. Et tout ça mis à part. Maintenant, on va dire quoi, qu'est-ce qui a poussé les deux à rassembler des centaines d'avocats, comme on l'a dit, comme défendre. Ce qui a fait une preuve quelque part. Pour tous les deux, on a donné vista au monde, à dire, et on dit qu'on moi, je veux dire, en Corée, 200 avocats, on a dit, en Corée, 250 avocats, beaucoup de gens vont dire. C'est-à-dire, si j'ai déjà matérié, qu'on a venu dans des vacances, je dis, alors je vous ai dit, c'est le plus, c'est le plus. Et ça me peut dire, je dis, vous y avez, ou quoi, l'Amérique est déjà prise en exemple.
Monsieur Nahé Léonce, Hakizimana, il y a qui va dire, il y a qui va muri leta zo muri Amerika ariko araboneka ibibazo nka bimwe twa tuzi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho twovuga impari zijyanye n'amatora eka abategetsi bashamiranira cyane rwose ku bwanyu ingaruka z'ibyo bintu ni izihe ibyo bintu byoterwa umuti muti
ndabona gutyo uranze imyaka iki kingana cyose giheze n'iki turimo Amerika kuva aho yamye babamye bashwana mu byereke bageze amatora n'ibintu byameze aho nta kintu gishasha kihari igishasha kihari urabye kumbe ubwa mbere ni uko dufite tekinoloji dufasha yuko tubishyira ahabona icya kabiri ni uko urabye turimo byamubicu uno munsi ni uko ubona ko Trump aheza akabiduza hejuru kurusha nayo ahandi iyo turabiye imyaka izo yose ko habaye amatora ane injuru za miziba na cyane cyane iyo hageze amatora yegeranye cyane amubona yuko uwutsinda n'uwutsindwa begeranye rwose ubona ko ngira amajwi batandukanye aza kuba make cyane byaraba kandi bizabandanya biba umugabo icyiza cyabyo ni icya mbere cyerekana yuko demokarasi iriko irakora niko ndabibona icya kabiri niyo n'igihe byaba haheze uwutsinzwe amaze kwemera ko yatsinzwe uwutsinzwe aca yishyira abantu hamwe akabereka abandi batwara bose hama demokarasi ikabandaza nibaza ko nuba ariko bizoheza bikamera Trump niyatsinda azaguma gutwara uko yatwara atwarira hejuru akora ibyo yakora uko yabikora nta kibazo ko azahindura na kimwe Biden atsinze nibaza ko azogerageza mu majambo kumena nk'uwama abantu bamwe bari basanzwe bacagumuka akagerageza yuko abereka ko batwara bose umugabo urabye overall nyine bizose ibintu byose arabigenda sinibaza yuko Amerika izohinduka ikabura demokarasi yari ifite n'abantu babifite nibaza ko bararivuga mugabo rimwe biterwa n'uko umuntu ibyo turi kubwira abantu bose barafite ubwoba barashambiye babona ko Amerika ni Bugesera aba ya soko bimeze kandi icyo biva ko nuko hari inzego zitomoye zifite amategeko inzego imwe imwe iramenyesha ikora ingene zifite amategeko umupolitisi yazize agaterwamo agaterwamo mu nyuma akamenya yuko aheza agataha akaza mu cyumba cyiwe agakuriza amategeko nk'uko nk'abandi bose
abantu bagira
ubwoba ngo nibaza kubizohera turashobora tukabona itangora
kubwanya umweho John
Ndayizeye John Ndayizeye ariko amategeko yuko twavuze yuko yavuze yuko ari igihugu cy'amategeko cyo kitatugendera ko ngabo iki gihugu cy'amategeko ni uko amategeko akurikije niba nakubwira ngo anitipfa muri azi cyane cyo ngaho muri azi anitipfa gusoze twese
ego me hariho n'indi mirwi iyindi se n'ayandi mazina atandukanye hariho Proud Boys n'imirwi ego
izindi gurupu zihoro icyo ngomba kuvuga ni iki ni uko amategeko ahari kandi uyu muntu yatsinze cyangwa yatsinze ifo yuko ibibi yakoze abyishyura ngomba kuvuga ngo tumye kurwana niba mu gihe gitsinze ibiri nakoze imbere ikije kuvugwa sitani afite uri muri izo gihe nibyo nakunze kuvuga niba mfite amakosa bose telefone ngoma ipira ngo urabona jenoside umuntu yavuga ati buri muri demokarasi ku manza dufite ubu esi kizo ndarebyenishe anamuze suwatangiza uhita abandi nawe afite uburere cyane repubulika cy'itahe iriya kuri de personne en forme aujourd'hui yego hari abantu tugiye bibiye lokalisme yahariya tsanzwe bavuga ko ari sympathique atsiriye agitiro ku agira amariyasiyoni mediyari agira ibyo byose deja ndetse n'abantu bagenda kuri perezida cyane barakunda reyasiyoni mediyari reyasiyoni sipontane byerekana afite na transparence haro tutaje bidiru tukuvuga ngo ndi putsandu president Biden ne yaze yuko amakosta ni ari yari gihugu gikomeye ivuga cyerekana ko uwagize amakosta abizo anwa akamukiga rubanda ese tsanze bose bahari bavuga ati nakayakoze nakavuga ati je de president notre je de president siriya je president pour quoi nous parler mais ajya sura kab haimabandi atsinda kandi atsindwa akishura kanene bakagira umuntu avugaza ati ibintu nibyo bakoze nibyo bigomba kwari ibyo c'est un bon exemple barakwiye gutanga ku nivo ze zikazi
yego reka ijambo rya nyuma turi he umusiyana he John Ndayizeye cyane cyane ku byerekeye ibintu bikubashika benshi bavuga ko hari ibintu byahora biba igihe cy'amatora mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere abo bakaba ari amajambo akarishi hakaba hariho amajambo yo gutwara yo kwitwara cyane guhakana ibiko birava amatora John ingaruka y'izo bintu ni mu kanya gato
yewe n'ukuri ndavuga ati n'ibihugu byo muri Afurika byari bikeneye gufatira akarorero kuri iki gihugu kuko mwirikiranye ingene byatanguye mu ma umiyamamazo ya hagati ya Donald Trump na George Biden ni bintu ubu turiko turavugana aba hariko amakombe amasoro abanyagihugu bariko barahunga bariko baragirane bipanye ni imvugo bakoresheje mu guhangana nabo ariko ngaha murabona yuko hari amahoro haratekanye nukubwira yuko ndibaza kwa ta state nimwe ndumva nawe mumenyesha makuru uri Washington ndazi ko ngira ngo atahantu uba urumva yuko hari aho bariko barashira nako insoro zipfuka n'ahantu hatekanye akanakarorero kwege aba Afurika twari dukwiye gukurikiza kuko katwigisha byinshi twa dukwiye kumenya yuko abanyagihugu aribo bafise ifora yo gutwara igihugu atari uwiyamamaza ngo atware igihugu kuko n'uwiyamamaza ngo atware igihugu yiyamamaza kugira ngo aronke intebe yo kuba umukuru w'igihugu ababihawe n'umunyagihugu rero je icyo ndiko ndika uno munsi ni ibintu bikomeye kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana ibintu bya politike kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana abantu baza bavuga ati twege turiko turiyamamaza mugabo ata bintu bazana wumva umuntu abyigiraho nyine rero je kuri ibi icyo novuga ko kuri ibi byose je novuga ati reka turindire abanyagihugu nibo bafise uburenganzira bwo kuvuga ati twe twatoye uyu uzotorwa nawe niwe tuzotwarwa nawe je nta kindi norenza ko kandi n'icyo murakoze
ka jambo kanyuma kuri umwe kuri aya matora muri Leta Zunze za Amerika aho tutarabona uwatsinze amatora iminsi ibiri igiye kurengana Profesora Deogracias Ntamina
rero murakoze jewe vrema nibaza ko ka jambo kanyuma novuga nzana nasumye bavuga yuko umuperezida wese yatowe na Iowa ariwe yatariwe yatsinze mukandida wese yatuwe na hayo ayo yatsinze zo prime minister Sosankat juste après la mort de Kennedy urazi ko cette histoire de Kennedy isanzwe ihari baravuga ni meyor son fils ni yamusariwa bagiye kumuhamba basuko yapfuye atatsinze ibyo byose ibintu bivugwa mugabo ntaraboneka ngo yigikane ngo mvuge ibindi ahita kwari batwara Kianon zamaze kwiyumva
sinema
ku Kianon irimo ibintu ego hanyuma rero ikintu navuga ni uko ubundi la conclusion de cette bataille electorale ikwiye kuba pizibe iba pizibe vupi iba pizibe kuko bose bakumva ko umuriho yakoze amakosa ashobora kwishyura ibyo yakoze donc la justice ikabaho au niveau des États-Unis kuko inota seria très mauvais état en pire exemple bah primaire mondial ko twatuzi ko ari tujye gukura ibyikigwa ibyo byose rero bihari ikintu tubonora ukazi kugira ngo tubivuge tugira muri congresso rero nyaze ko umuntu azotorwa na Iowa ashobora kuba ariwe azo persinga matora or ideclare ke Iowa Trump radiza rambote domse petetse para ma kongrisi
ego me mushyana he leons kizimana akashambo kanywa mu kanya gato
ya no vuga icho no heriza kono ko a demokrasi yo muri America cyabanda ora neza mu kwa ni bisanzwe yuko yabantu bari kwarashwana mu batarabona watsinze neza abantu bagira ubwoba bakabaza kumwe inzundi yatsinzwe mugabo mu nyuma byose byaheze amateka ya Amerika azokurikizwa batore neza amajwi yose atogwe hanyuma watsinze ndazi yuko azokemera ko yatsinzwe watsinzwe nawe nyine neza yatsinzwe ndibanza yuko atangorane vrema mu minsi ntabwo turayendiye ko tumenye watsinzwe wari kandi ndazi ko zobimenya mu minsi
izaza. John Ndayizeye kajambo kanyu
sewe no notekerera akakanuke kuba kurikirana ya matora na matora akomeye kandi ndiko ndakurikirana no munsi na yagereranije namwe yo kuri Obama ike yari kari ya mamaza no vuga ati muri muncama kashushe nkayo kuko nabantu benshi bayahanze amaso rero no bonera kagohe kubanyagihugu bari muri Afrika bari ko yarorera n'abari ngaha b'abarundi abafrika bose barindire ikipa mu matora mugabo nibakurikirane ibihuha bisigaye twigireho kandi no gukurikirana ingene natwe muri Afrika amatora yo kurikiranwa canke yateguwe nkuko ngaha ari karategura iki icanyuma kiyapfundikira nuko ngaha iyaba atarantu ari amategeko ubu abari ngwano ibiri kiraba n'imbere y'amatora hagati ikavangatirana ukasanga ningorane zabaye murakoze
John Ndayizeye murakoze cyane rwose kukanya amatora mu Rwanda ya radio ya Amerika
mwese bye bye
ndabashimiye namwe ndiye gracias se nkinahamira
bye gawa na John nawe wewe
murakoze cyane rwose murakoze cyane rwose nawe mushya ntahe leonce simana ndagushimiye turashimiye n'abanyuwanyu ba bose radio ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro mungire amahoro n'umugoroba mwiza.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM na yo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 nawo kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9 Radio ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
baba na mwana.